VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza cyo turimo duteze amatwi ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri isaha kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Radio Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Ikindi kibabaje kirimo ni uko abazi batera badakurikiranwa nk'uko bikwiye, ntabwo kugira ngo nk'uko bikwiye yaba inzego z'ibanze ntabwo zigifata nk'ikibazo kiremereye, ababyeyi b'abana ntibabifata nk'ibintu biremereye.
Ubwo ni Evariste mu Rwanda Shaka, umwe mu bashakashatsi batoje ukuntu abana b'abakobwa bashurashuzwa abagatezwa inda mu Rwanda, avuga ku kuntu abakora ibyo byaha badahanwa nk'uko bikwiye. Ishyirahamwe ryitaho abana Save the Children yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze akarere ka Mozo muri Iraq. Igisirikare cya Amerika gitangaza ko umwe mu basirikare bacu n'umunyamerika w'umusivile bishwe uno munsi kuwa gatatu mu gitero cyabereye hafi ikibanza cya gisirikare cy'urunani uyobowe na Amerika ku murwa mukuru wa Afghanistan, Kabul. Malika sangiye se na president wa Amerika Barack Obama azoba ari ko bumviriza inshuro ya nyuma y'impari hagati y'abakandida bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Amerika no munsi kwa gatatu. Aya makuru n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo unonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha, mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere rero ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Ishyirahamwe ryitaho abana Save the Children ryatangaje uno munsi wa gatatu ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze akarere ka Mozo muri Iraq kubera ibitero by'inteko z'igihugu cya Iraq n'inteko z'abakurde vyo kwigarurira igisagara cya Mozo kiri mu minwe ya leta ya Kiislam. Ishyirahamwe Save the Children ryatangaje ko abantu bagera ku bihumbi bitanu bashitse mu ikambi y'impunzi mu gihugu cya Siriya mu minsi cumi irangiye. Iryo shyirahamwe ritangaza ko iyo kambi ishobora kurengerwa n'igitigiri cy'abandi bantu batera biyongera. Abo bantu bashika muri iyo kambi ata kintu bafise uretse impuzu ku mugongo, bakaba ata kintu baronga kibafasha. Inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirenga ijana ziri kumwe n'inteko z'igihugu cya Iraq n'inteko z'abakurde mu bikorwa bya gisirikare mu gisagara cya Mozo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika, kapitene mu gisirikare kigwanira mu mazi Jeff Davis, yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ku izo nteko za Amerika ziriko zifasha abasirikare b'abakurde bagera ku bihumbi icumi n'abasirikare ibihumbi cumi n'umunani b'igihugu cya Iraq mu gihe bari kubahangana n'abagwanyi ba leta ya Kiislam bamaze ikiringo kirenga imyaka ibiri mu gisagara cya Mozo. Havugwa ko abagwanyi ba leta ya Kiislam bari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko umwe mu basirikare bayo n'umunyamerika w'umusivile bishwe uno munsi kuwa gatatu mu gitero cyabereye hafi ikibanza cya gisirikare cy'urunani ruyobowe na Amerika ku murwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan, Kabul. Undi musirikare w'umunyamerika n'abasivile babiri b'abanyamerika bakomeretse. Uwarashe umunyafghanistan yari yambaye impuzu z'igipolisi yarashwe buno nyine n'inteko mpuzamakungu. Abo yarashe bari mu gikorwa cy'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN cyo kumenyereza guhanura no gufasha inzego zijejwe umutekano muri Afghanistan. Igisirikare cya Amerika gitangaza ko kiriko kiragira itohoza kugira kimenye impamvu zatumye ivyo biba. Umusirikare mukuru ayoboye intego za Amerika General John Nicholson avuga ko igihe cyose batakaje umwe mu basirikare babo ari ibintu biba bibabaje cyane. Yifatanije mu mubabaro n'imiryango yabagiramiwe n'igitero cy'uno munsi wa gatatu. Itangaje ko ibitero nk'ivyo bitazoca intege Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inteko z'urunani Amerika iyoboye mu gikorwa cyabo cyo gufasha abanya Afghanistan kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu ndanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Malika Sangi se na president wa Amerika Barack Obama azobari mubazo abariko bumviriza inshuro ya nyuma y'impari hagati y'abakandida bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Amerika no munsi kwa gatatu. Malik yatumiwe n'abajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukandida w'umurepublika Donald Trump. Se wabo wa president Obama, Said Obama, ari mu gihugu cya Kenya, yabwijwe rya Amerika ko yemera ko Malik yemeye kuba igikoresho cy'abajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cya Donald Trump. Said Obama avuga kandi ko Malik ari we muntu wenyine mu muryango azi ashigikiye umukandida wo mu Republika Donald Trump. Yabwiye ijwi rya Amerika ari mu gisagara cyiwe cya Gisumu muri Kenya ko atawundi n'umwe azi mu muryango wiwe ashigikiye Trump uretse Malik. Amenyesha ko abandi bose bubaha cyane Hillary Clinton. Said Obama avuga ko atavugana kenshi na Malik kandi ko atarasubira kumubona kuva President Obama agendeye igihugu cya Kenya mu mwaka uheze. Yamara atangaza ko atangazwa n'impamvu Malik yemeye ubutumire bwa Donald Trump bwo kuza kurorera impari hagati yiwe n'uyo bahiganwa Hillary Clinton. Aratangazwa kandi n'ukuntu Malik ashigikiye Trump, avuga ko atumva ukugene yemeye gukoreshwa mu ihiganwa hagati ya Trump na Hillary Clinton ryo kuba president wa Amerika. Chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel yagirishije inama uno munsi kwa gatatu n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine n'Ubufaransa mu gisagara cya Berlin mu twigoro two gusubira kunagura amasezerano y'amahoro yo mu gisagara cya Minsk yahagaze, yaragenewe gutorera inyishu ikiye mu biganiro intambara iri mu buseruko bwa Ukraine. Mu gihe umwuka mubi utera wiyongera hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya, Angela Merkel yatumiye president w'Uburusiya Vladimir Putin, president wa Ukraine Petro Poroshenko na president w'Ubufaransa François Hollande kugira biweze ishirwa mu ngiro ry'amasezerano yatewe kigikumu mu gisagara cya Minsk no kuganira izindi ngingo zofatwa. Yamara nta mwizero uhari uko ashobora kuba intambwe zishobora gushikwako. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho ubutegetsi bw'u Rwanda butangaza ko bugiye kungukira ku gufashanya n'igihugu cya Maroc. Mu rugendo rw'iminsi ibiri umwami wa Maroc yagize mu Rwanda, ibihugu byombi byashize imikono ku masezerano yo gufashanya mu by'ubutunzi, politiki, kubaho neza kw'abanyagihugu, imigenderanire n'ibindi. Inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Indirimbo zubahiriza ibihugu bya Maroc n'u Rwanda ziraririmbirwa abategetsi bakuru b'ibyo bihugu, Perezida Kagame ku ruhande rw'u Rwanda n'umwami Mohamed wa gatandatu ku ruhande rw'igihugu cya Maroc. Uretse gutambagira kuri tapi itukura ku bategetsi bombi, Perezida Kagame yereka umwami wa Maroc itsinda bafatanya gutegeka, nta mutegetsi n'umwe wafashe ijambo mu ruhame. Ni mu ruzinduko rw'iminsi ibiri umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu agirira mu Rwanda. Muri uru ruzinduko ibihugu byombi byashyize imikono ku masezerano y'ubufatanye mu nzego za politiki, ubukungu, imibereho myiza, kurwanya iterabwoba, imigenderanire n'ibindi. N'amasezerano 21 u Rwanda rutari rwakageza ikindi gihugu ruyasinyana ngana rya muri uyu mwaka. Muri uru ruzinduko umwami wa Maroc yaherekejwe n'abashoramari batandukanye kandi bakomeye, nk'abashoramari ba Atija Warifa Bank baguze kuje banki yo mu Rwanda, bashyizemo imigabane ingana na 76.19%, ahuye n'amadolari y'abanyamerika miliyoni 41. Hari kandi abashoramari wo muri Maroc bazafatanya na banki nyarwanda itsura amajyambere BRD mu kubaka inzu ziciriritse zigera ku 500,000, n'umushinga bateganya kuzatwara agera kuri miliyoni 68 z'amadolari y'abanyamerika. Kuri bwana Francis Gatare, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere nawe wasinya amasezerano 6, arasanga abashoramari bo muri Maroc bazafasha abanyarwanda gutera imbere mu buryo bwihuse.
Iyo urebye nk'abashoramari bo muri Maroc baje hano uyu munsi, bari ku rwego ruhanitse, bafite ubumenyi n'ubushobozi ku rwego ku nzego zitandukanye kandi mu bintu bitandukanye. Uyu munsi mu gitondo twagize umwanya wo kuganira no guhura kugira ngo bamenyane, banabone ubushobozi bwo kuba babone amahirwe kuba batangira gukorana. Birumvikana rero yuko uko abashoramari bo muri Maroc mu gihugu cyacu udakina nabo bafatanya nabo, abo bakorana nabo batangiye kumenyana, batangiye guhana amakuru, kumvikana uburyo bazafatanya, bizatugirira akamaro cyane nk'igihugu ariko by'umwihariko mu bikorera bo mu gihugu cyacu bazabyungukiramo kubera ubwo fatanye.
Uruzinduko rw'umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroki mu Rwanda kuri ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma Louise Mushikiwabo arufata nk'umwanya mwiza w'imigenderanire y'ukuri. Ubufatanye bugamije guhindura amateka ku mugabane wa Afurika aho murimo zahesha agaciro ugukora ku bihugu bifite intumbero.
Nous sommes deux pays semblables à plusieurs titres. Nous sommes des pays ambitieux. Nous sommes des pays qui mettons l'accent
Turi ibihugu bifite ibyo bihuriyeho byinshi. Turi ibihugu bifite intego. Turi ibihugu biha agaciro mbere na mbere abaturage bacu. Uretse kuba tudaturanye, u Rwanda na Maroc ni ibihugu byagenewe kwihuta kandi twashatse kwihutira hamwe ndetse n'abavandimwe bacu mu mugabane wa Afurika. Ni muri icyo kimenyetso haboneka uruzinduko rw'umwami hano mu Rwanda. Ni muri urwo rwego Maroc n'u Rwanda biri hano uyu munsi. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Maroc Salahidine Bezouar nawe yabwiye itangazamakuru ko nubwo ibihugu byombi bigamije iterambere mu bukungu politiki n'ibindi ko hari umwihariko Maroc ishaka kuruta kugira ijambo muri Afurika y'Iburasirazuba ihereye mu Rwanda. Nk'uko bigaragara mu itangazo rituruka mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro rigaragaza ko Kigali mu Rwanda hagiye kuzafungurwa ambasade ya Maroc. Uru ruzinduko rw'umwami wa Maroc mu Rwanda ruje rukurikira urundi ruzinduko Perezida Kagame yagiriye muri Maroc mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Byafatwa nk'umwanya mwiza ku Rwanda kugirana ubufatanye n'igihugu cya Maroc cyateye imbere mu rwego rw'inganda n'izindi nzego. Umwami wa Maroc biteganijwe ko akomereza uruzinduko rwe mu bihugu bya Tanzania na Ethiopia. Ibi bishobora kubonerwa mu ndorerwamo yo kureshya bimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika yiyunze. Maroc imaze imyaka isaga 40 itawubereye umuryango. Kuri ubu ikaba ihatanira kuwugarukamo nta mananiza. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu CRADO bugaragaza ko abantu baterinda abana bari munsi y'imyaka 18 badahanwa. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko umuntu umwe ku ijana ari we akurikiranwa n'ubutungane. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Muri isanga
ubushakashatsi bwakorewe mu turere 10 tw'igihugu bugaragaza ko abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18 bibasiwe n'abahohotera babaterinda. Mu turere 10 twakoreweho ubushakashatsi hagaragayemo abana b'abakobwa 818 batwaye inda mu gihe cy'imyaka 3. Ubushakashatsi bwagaragaje kandi ko abana bakiga mu mashuri abanza 63% aribo baza kwisonga mu kugira umubare munini w'abatwara inda mu gihe abangana 37% biga mu mashuri yisumbuye. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko abana bangana 87% batazi ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere ku buryo bakoresha imibonano mpuzabitsina biborohera kubafatirana n'ubujiji bwabo. Ganevariste mu Rwanda Shyaka umwe mu bakoze ubushakashatsi agaragaza ko kibabaje kurushaho ari uko abafata ababana b'abakobwa badahanwa uko bikwiriye.
Ikindi kibabaje kirimo nuko abazi batera badakurikiranwa nk'uko bikwiye, ntabwo kujya nk'uko bikwiye yaba inzego z'ibanze ntabwo zigifata nk'ikibazo kiremereye, ababyeyi b'abana ntibabifata nk'ibintu biremereye, ndetse byagera no mu nzego z'ubutabera hari aho usanga babarekuye kandi bigaragara ko umwana yatwaye inda kandi n'abayimuteye bahari, ugasanga ni ikibazo kigaragara uko badakurikiranwa nk'uko bikwiye bikaba imbogamizi kuba kuri bara abana cyangwa kubizinda zakomeza kwiyongera. Dufite amakese menshi karongi, dufite amakese umuntu wateye inda umwana muterana sinda imyaka 14 amarezo mabaza kumurekura, afite n'andi menshi azagasaba. Dufite amakese anyuranye
hanyuma si mukurikiranye musanga ariko babuze ibimenyetso bigenda bita kugira ngo babarekure.
Turacyari gukorana na parike ndetse na polisi y'igihugu n'inkiko kugira tumenye mu by'ukuri impamvu ituma babarekura, ariko nubwo ikimenyetso cyabura ko kwigabesha tubafata n'ibimenyetso bihari hari aho dufatira mu buriri bw'abo bantu bari kubahohotera, numva nta kimenyetso cyakabaye kiruta icyo.
Ubushakashatsi bugaragaza ko abana batewe inda bari hagati y'imyaka 11 kugeza kuri 18, ariko umubare munini w'abatwara inda wiganje ku bafite imyaka 17. Abakoze ubushakashatsi batangaza ko ubukene bwo mu miryango buza ku isonga mu bituma abana babaruka abashaka kubahohotera bakabageraho bashukisha utuntu. Umuryango CRADO uvuga ko wasanze iki kibazo giteye inkeke ndetse ugashakisha ibisubizo byafasha mu buryo bwihuse aba bana bagizwe abagore imburagiye. Umuyobozi wa CRADO Bwana Sekanyange Jean Leonard:
hari uwo wasangaga umwana yaratewe inda n'umubyeyi we, umubyeyi wawe so kubyara akaryamana nawe akagutera n'inda, ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo ugiye rero kwanaliza ibi byose usanga hari ikibazo yego cyo gutera umuntu inda cyangwa se gusa kumusambanya, ariko bishobora kuba bituruka no mu mutwe. Ikibazo kiri mu mutwe yenda umuntu aba atuzuye mu mutwe afite ikibazo. Ni nayo mpamvu nka CRADO tumaze kubona ibisubizo twabonye nyine muri bwa bushakashatsi bwacu, twihutiye gushaka uburyo twashyiraho abantu abo twakwita na bajyanama ubyihungabana cyangwa se kugira ngo bajye begera bari abana baba batewe inda.
Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko abana benshi baterwa inda n'abarezi babo, abandi bagaterwa inda n'abakoresha. Uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 14 no mu karere ka Gasabo asobanura uburyo yagiye afatwa ku ngufu n'umukoresha we bikaza kumuviramo gutwara inda, ndetse ubu akaba yarabaye umubyeyi imburagiye.
Abyaye mfite 15 yarambwiye ngo ninjye kuzana kwanika ibintu by'abana, ansanga mu cyumba ahita afungura urugi, hanyuma arambwira ngo nimvuga ngo umunwa wanjye arawushyiraho supaguru. Noneho rero ndaceceka, arangije mpita njya kubibwira umugore we, arambwira ngo nimwihangane umugabo we ni ko ateye. Yansambanyije inshuro nyinshi nyinshi ntago, kuko namaze y'amezi 3 yasibiraga umunsi umwe ubundi akansambanya. Nyine nabonye mbirambiwe mpita akazi nkareka.
Umuryango Crado uvuga ko uhangayikishijwe n'iterabwoba rikorwa n'abantu baba bateye aba bana inda, babwirwa ko nibavuga babafashe ku ngufu bazagirirwa nabi. Crado ivuga ko imiryango y'aba bana, inzego z'ibanze nabo badashyiramo imbaraga ngo bakurikirane abangiza abana b'abakobwa ngo babihanirwe. Abana baterwa inda bakiri bato hari abagaragajwe mu bushakashatsi ko nyuma yo kubyara bugarizwa n'ubukene, abakurizamo kwandura indwara zirimo na sida ndetse n'abahura n'ihungabana. Inzego z'ubutabera zasabwe guhana zihanukiriye abonona abana kandi bikajya bibera ku karubanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuze mu Burundi aho inama nshinga amateka yemeje kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icumi ubwiye guhagararira Burundi mu nama nshinga amateka y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. N'ubusubirira umuhisi hafi saa mosi yagandaguriwe Bujumbura ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka turimwo. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanya.
Tukaba duhejeje kwemeza icese yuko mushinga mateka Muhirwa Jean Marie agenda kuduserukira muri inama nshinga mateka EALA.
Umukenguzi w'amateka Muhirwa Jean Marie aturuka mu ntara ya Kirundo niwe yemejwe kuri uno wa gatatu n'inama nshinga amateka y'u Burundi ngo aserukire u Burundi mu nama nshinga amateka y'umuryango w'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko. Umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Pascal Nyabenda yasiguye igituma icyo gikorwa cyakozwe kuri uno wa gatatu.
Yadusaba ko twakurikiza amategeko mu gusubiriza umushinga amateka yagandaguwe mu kiringo kitarenze iminsi 90. Iyo kete rero ni ryo kuva ku itariki 20 z'ukwezi kw'indwi, ubu rero ku munsi w'ejo itariki 20 z'ukwezi kw'icumi, iyo minsi 90 ikazo birangiye, ari naco gituma twashimye kurangura kino gikorwa uno munsi.
Uwarongoye ibiro by'inama nshinga amateka yagarutse ku mategeko agenga ibiro by'inama nshinga amateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko, na cyane cyane mu kigabane kiraba ikiringa ubuserukira buri gihugu amara. Umushinga amateka Pascal Nyabenda yerekanye ko ayo mategeko yanababereye intambamyi igihe bifuza gukura abashinga amateka birukanye mu migambwe.
Aha rero hariho point imwe mu bivugwa ngaha yatugoye gukurikiza muri kino gihe bivanye n'iri tegeko nyene n'iyi traité ukuntu rivyugara, kuko mu bisanzwe murabona ko haba amatora imbere y'uko cyangwa bidahurirana n'uko ababa bari muri EALA baba barangije ikiringo cyabo. Tubajije rero kubera ibyashitse hano mu gihugu kugira ngo abashinga amateka bamwe bamwe baveyo kugira ngo hajemo abandi conformement ibyo dufise uno munsi mu nama nshinga amateka twasanze rero itegeko hari ahantu yugaye gato mugabo ndabahaye nk'akarorero nko mu mugambo CNDD-FDD murazi ko umushinga mateka ngenda ku manager Jeremy yafuswe mu mugambwe ariko none umunsi aracari muri ERA bivanye nuko nkuko ndabibabwiye iri tegeko rivuga yuko bari basanzwe yo bategeza kurangiza ikiringo cyabo
amatora yo kwemeza uwo mukenguza amateka yitoje wenyine atanumwe bahiganywe kugira subirire umuhisi Hafsa Mosi yabaye mwibanga vote secret mu gifaransa umukuru w'inama nshinga amateka yasiguriye abashinga amateka ko ariko amategeko agenga ugo rwega bivuga mu gihe uwitoza rumwe
hangaruke kubyo umushinga amateka bacidani no Fabien ari yabajije byo bundi aho twari ko twiga rya tegeko ko turi ko turakora ibijanye no kugira icyo tuvuze ku muntu uno musi ntidushira amaboko hejuru uno musi iba le scrutin secret nkuko byanditswe mu itegeko ritugenga
umukenguza amateka muhirwa Jean Marie yatuye ku majwi 103.9% yabari bitavye ibikorwa harimwo batanu batumye batandatu nabo ntibamutoye agiye gusubirira umuhisi Hafsa Mosi yitavye imana kwigenekereza rya 13 ukwezi kwindwi no mwaka agandaguwe arashwe ku murango riva n'abantu gushika ubu bataramenyekana muri karitiye ya Gihosha yarasanzwe bamwo turi mu gisagara ca Bujumbura ubwo bwicanyi bwaranemejwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye watowe aca yihuta kuja muri Tanzania ahari icicaro c'inama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko hatarenze kuri uno wa gatatu kugira rahire acatangura ibikorwa hatarenze kuri uyu wa kane nkuko byatangajwe n'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika Washington DC umugwi w'abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu Africa Group for Justice and Accountability wasohoye urwandiko ruvuga ko biyamirije ingingo y'u Burundi iyo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI aba barimwo abahoze batwara amasentare yihariye mpanavyaha mu bihugu by'u Rwanda Yugoslavia na Sierra Leone bavuga ko iyo ngingo ije gukingira abagirizwa ibyaha bikomeye bidashobora guhanirwa imbere mu gihugu babivugiye mu nama barimwo Arusha muri Tanzania Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha Niyonkuru adushikiriza
Umugwa bahinga mu by'amategeko mpuzo makungu bo muri Afrika bahurikiye mu rurani rwitwa Africa Group for Justice and Accountability umenyesha ko ubabajwe kandi wiyamirije ingengo y'u Burundi yo gukura karenge muri sentare mpuzo makungu mpanavyaha ICC mu rwandiko bashize habona mu nama barimo yarusha muri Tanzania abo bahinga bavuga ko bitangaje kubona intambwe Burundi bwari bugeze ko igiye gusubira inyuma ku izina ryabo umunyagambia Hassan Boubacar Jalou yahoze ari umushikiriza manza mukuru wa Sentare idasanzwe yashiriweho u Rwanda guhana ibyaha by'ihonyabwoko ryakora abatutsi muri 1994 avuga ko iyo ngingo ije gusasira indava ukudahana ibyaha
We consider the ICC is an institution which African states have been supporting
avuga ati twebe tubona ko ahubwo Sentare mpuzamakungu mpana bya ICC ari nk'umufasha mwiza mu kugwanya kudahana ibyaha u Burundi ni kimwe mu bihugu byahora bikora na neza kandi twibaza ko uwo mubano utotosekara kuko aracari hakaryo n'intambwe zindi kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro tubona ko ICC ari rwego rwafasha no mu by'amategeko mu gukomeza amahoro no kutijajara ku bategetsi batandukanye aho rero n'ukuri turatewe umutima uhagaze n'ingingo y'u Burundi yo kuva muri uwo mujyango byo tuma bakoregwa ibyaha bitandukanye harimo no guhohotera kiremwa muntu bataronkaho bitwara kugira ngo batunganirizwe ego nivyo hari ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu bya Afrika niyo sentare ariko byose byoterwa umuti buke buke habaye inama n'ingingo
Rome statute system itself.
Abo bahinga barimo nabahoze batwara amasentare yihariye mpanavyaha mu bihugu bya Yugoslavia na Sierra Leone bavuga ko hariho ibyaha bikomeye n'ivyihonyabwoko ivyo mu ntambara canke gutekiza inganda bidashobora guhanwa n'amasentare imbere mu gihugu basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza kwisubira ko
We have requested yes the president of Burundi his excellency to consider.
Dusabye dushimitse nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yosubiramo iyo ngingo kuko haracyari kare kugira basubire gukorana neza na sentere mpuzamakungu mpanabyaha yashyizweho n'amasezerano y'i Roma. Iyo ngingo ifise ingaruka mbi nyinshi kurusha ingaruka nziza. Bibaye ngombwa mbere turemeye no kuba abahuza kugira ngo icuka gisubire kuba ciza ingorane zihave. Nta nyungu n'imwe dufise ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Nta n'ubundi akwiye gufata iyo ngingo yo kwisubira ko atari Burundi samakungu canke woni mbere n'umukuru w'igihugu bwiwe. Inama barimwo niyo kurabira hamwe ingene ibihugu bya Afrika byokorana neza n'amasentere mpuzamakungu ahana ibyaha bitandukanye, ariko bavuze ko impinga ikiri ndende. Abaserukira sentere mpuzamakungu mpana bya ICC barimwo umuhanuzi mu by'amategeko w'umushikizamanza mukuru w'iyi sentare bahakanye ko atagice na kimwe cy'umugabane w'isi bahengamiye ko yaba i Buraya, Amerika canke muri Afrika. Aha bari babajijwe igituma abamaze guhanwa canke gukurikiranwa abenshi ari abanyafrika. Abaserukira ICC bavuze ko ari uko kumbure ibyaha byinshi bishobora kuba bikoregwa muri Afrika, bwabo bwicanyi bw'ikirenga, ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu canke ibyaha byo mu ntambara. Ikine nuko abagirizwa ibyo byaha baba bafise ubutegetsi canke batwara inzego zikomeye badashobora guhangagwa n'amasentere imbere mu gihugu. Kira noneho Afrika ngo niyifise imigwi myinshi igwanya amareta ikoresheje ibigwanisho. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twatwe bafitiye kuri iyi saha yamana imbere yaho. Reka dusure tubibitse inshamake y'amakuru twabashikirije. Ishyirahamwe ryitaho abana Save the Children yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze akarere ka Mozo kubera ibitero by'inteko z'igihugu cya Iraq n'inteko z'abakurde zo kwigarurira igisagara cya Mozo kiri mu minwe ya leta ya Kiislamu. Ishyirahamwe Save the Children ryatangaje ko abantu bagera ku bihumbi bitanu bashitse mu ikambi y'impunzi mu gihugu cya Siriya mu minsi cumi irangiye. Iryo shyirahamwe ritangaza ko iyo kambi ishobora kurengerwa n'igitigiri cy'abandi bantu batera biyongera. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko umwe mu basirikare bacu w'umunyamerika n'umusivile umwe w'umunyamerika bishwe no munsi kuwa gatatu mu gitero cyabereye hafi ikibanza cya gisirikare cy'urunani ruyobowe na Amerika ku murwa mukuru wa Afghanistan, Kabul. Undi musirikare w'umunyamerika n'abasivile babiri b'abanyamerika bakomeretse warashe umunyafghanistan yari yambaye impuzu z'igipolisi yarashwe buno nyene n'inteko mpuzamakungu. Malika sangiye se na perezida wa Amerika Barack Obama azoba ari mubazo waba ariko bumviza inshuro ya nyuma y'impari hagati y'abakandida bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Amerika uno munsi kuwa gatatu. Malika yatumiwe n'abajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukandida w'umurepublika Donald Trump. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yagirishije inama uno munsi kuwa gatatu n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine n'Ubufaransa mu gisagara cya Berlin mu twigoro two gusubira kunagura amasezerano y'amahoro yo mu gisagara cya Minsk yahagaze. Amasezerano yaragenewe gutorera inyishu iciye mu biganiro intambara iri mu buseruko bwa Ukraine. Nshuti z'ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha. Ibiganiro byo muri uyu mwanya n'iyi saha rero bigarukiye ngaha. Mwari kumwe n'Ange Fidel Niyongabo kuri mikro. Washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi, engineer ku buhinga bw'ivyuma Nelson Lopez. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza, tubatumira no kubandira mu dukurikirana ku ijwi rya Amerika. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.